mubivuze natwe turabyumva ayo makuru mu gatwamisha yuko ayo makuru ari bihuha bidasaba bifatiye kuko kugira mbere dukure kari mu nzira birashinga yuko bya komite z'umuganda byarakora wadusane tuba byarakoranye birashinga yuko umugabo wadusane tuna temera ayo matora ko yatunganijwe habunyanzwi yirirwa shingiro n'amasezerano ya Arusha ayo matora yitayemera kandi yuko inzego yakomoka ko nazo nyene zitayemera kuringa yuko abo bose twari twashyize ku ndonde n'imizore y'abarundi bari badasigana haba ku ndonde abagenda ba komine cyangwa haba ku ndonde z'abashinga amateka ko nta n'umwe aje kwinjira muri izo nzego
aho muri ko muvuga uruhande rwa ipona murongowe mwebwe rutarongowe
turavuga yuko uzohira akarenga kuri izo ngingo zafunitswe n'urwego rukuru rw'umugambwe yuko azohemukiye mugabo wadasikanika n'abarundi yiguze guharanira ayo masezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro azoheza rero yafatiwe ibihano kuyihirikinga amategeko n'akaranga mitima by'umugambwe.
Ari ikintu musaba imbere yo kuja muri izo nzego ikintu cotuma muja muri izo nzego niki?
Ariko ndabandanya yuko mu buryo ngo zafashwe twavuze yuko kandi twebwe tubona yuko atari mu nzira y'urukiza kugira ngo ibijyanye za politiki n'ubwicanyi zabaye ndase bize mu nzira bihera Burundi bugorore ko inzira yonyine irashe kandi ishika ari uko hoshingwa inzego shasha inzego fata kibanza zitegura aya matora mashasha yubahiriza ibyirwa shingwa n'amasezerano y'Arusha kandi ibyo bikaba byihuta cyane ko nakari inzego zigira zirangize ibirungo byazo basaba mbere yuko abadasigana bugumana kandi abarundi bose ubwo bafatanye mu nda birinde ihungabanya amahoro y'umutekano birinde agasomborotso umugabo bagumye bakaniye baharanira agateka kawe no kubahiriza ibirungo bashingira n'ayo masezerano y'Arusha
muravuga ko hakwiye kuba nk'ibiganiro kandi amakungu yose ariko aratera kamwe ugasaba ko ba ibiganiro mu gihe ibyo biganiro byotangura ikintu mwosaba n'ikihe ikintu mwibaza ko mwuganira ko mwebwe mwosaba cyane cyane n'iki
ikintu cya mbere dusaba ni uko kwicarana twese n'ubutegetsi cyane cyane perezida kuri nziza ko niwe twemera gushika kuko inzego zararanze ikiringo cyazo dusaba yuko tutuma ko abarundi bari mu migambwe bari mu mashami yigenga yihewe Imana abantu bose bafite icyo bavuga ngaha mu Burundi kubera twicare tubone yuko aya matora uko yagenze ntawo yemera atarukiza ashobora kuzana tukicara turabe tuti none ko inzego zigira zirangije ikiringo icyo kiringo muri icyo kiringo ibyo inzego zoshingwa ziba zimeze gute ziba zirimo bande kugira ngo tugire tuti izo nzego zose twumvikane ngo zishingwe hanyuma twicare tuharire kugena izo nzego zoba zizutse hanyuma turabe n'ikiringo zomara kugira ngo bihe umwanya wo kugira ngo hatunganiwe amatora ahuriyemo bose amatora yubahiriza ibyo bashingira amasezerano y'Arusha ibyo ni byo twashyira imbere ibindi twaza tukabiganira ibiganiro yazimenye zina bitangwe.
Musaba ko ibwiriza shingiro rihinduka kugira ngo ibyo biringo bishasha bize ko ibwiriza shingiro rivuga ko amatora umukuru w'igihugu atowe amara imyaka itanu muyaza ko mushaka guhindura ibwiriza shingiro
birega twe kubwashe umukuru w'igihugu ntarasitoga ko twemera ko yatowe kuko amatora ntiyemera twarasabye n'abanywanyi bacu ko batayita twebwe ibyavuye amatora twese dutangura ko mu kuganira
abarundi bashika ku 69% batoye umukuru w'igihugu ntimuwemera
bwo kwije ihero byawe atari byo kuko uravye abarundi biyandikishije n'abatoye sinibuka ineza ibyo byerekeye ibyirizwa bamba amatora y'umukuru w'igihugu mugabo ufatiye ku byo nanose cyane bijyanye kandi bitayitse cyane abatoye yiyandikishije ngo bajye mu matora y'abashinga amateka bari miliyoni amajana 8 mirongo n'ayandi abatuye ni miliyoni matrice na bedefite ni miliyoni imwe n'amajana ni ukuvuga ibice 44 n'ibice ku ijana
ibiharuro
ko no ku matora y'umukuru w'igihugu amajwi arahe ni ukuvuga
ibiharuro byashyikirijwe
n'abatuye urabye bafashe abatuye baraba mu batuye amajwi teni bedefite yarose kandi biyonyine bijya mu itariki ku ijana abarundi 69 ku ijana gafite n'abanamba ingenzi bashika bunamira na mirongo ine ku ijana ku matora y'umukuru w'igihugu.
Ibiharuro byashyikirijwe n'umurwi seni murabihakana si byo rero
uvuze ufashe uti president Ruzi yatowe na 69% yabandi urabwa biyandikishije bakiba kujya gutorera bangana n'abamutoye kibashaka 50% igihe bari kwemere twaharira tukabyerekana kandi tugiye kubisohora mbere mu maguru mashi twerekana yuko aya matora kemewe ataca afatiye n'abarundi batayemera kuko bishobora gutwara ofise harimo n'intara mbere usanga yatowe n'abantu badashika 15% numva none iyo ntwaro yoba ifatiye kuki abantu batayumva kuko aya matora yatunganije ihutihuti tutagira inama n'ingingo bakagenda aho desize no yuko babwiye bibye babicukaniye bagatanga amajwi bashatse kuko batanga birobera ku buryo rero urazi mbere n'amakungu nta muntu nyine kiretse Uburusiya nta gihugu na kimwe kirakeza umukuru w'igihugu isanzwe mu bihe bisanzwe amatora nk'ayaheze inama ya senteri igeze kuba ibirwa shingiro imaze gutangaza amajwi ikabumva hirya no hino amafeshi asobanuye keza bacana ko ubundi biraboneka ku buryo n'amakungu n'akarere bagira ati ibintu byageze ni byiza rero byosubirwamo abantu bakicarana bakarangira gutunga bene amatora amashashi
mu kane gato nk'aho mu masaha 30 hari mwavuze ubwicanyi ikabwa abayendase mu Burundi kandi hariho n'abantu bagandaguwe ejo mu Kamenge ika mu Shia na yamu ni mufasa ni wewe waganda guwe wabwichanyi. Hariho makuru wa abahinga wakulikani izi Burundi wafuga kovdi wa viva kundiane ziri hagati wa nya politike wabwichanyi mbigo situona izi mu wivuga kui.
Izi ni mtu bibi chane aho ijuguja mduga laro bibu ya kumatora genze na ayu ayu makabili chani ya wetu kamengu basana wako kreza chani chane utegechi. Nicyo bituma kuko nabivuze hari iminsi kuri radiyo yanyu ni uko umukuru w'igihugu ni we wenyine ubu baramutwa igihugu nta leta yari yarakwiye guhaguruka akakoranya na politike abarongoye imitumba abarongoye amakaritiye abarongoye intara n'abanyepolitike bose akavuga ati ibintu nibatwe vuba na bwangu twicare tuganire ubwicanyi buva kukibuterwa n'abande abapolisi uruhaga bafite n'abahe abanyagihugu ni bande kugira ngo ubwicanyi buhagarare vuba na bwangu n'ahandi igihugu yagwa mu kaga na gisi
Professeur Charles Nditije murakoze cyane rwose ku kanyamaduhaye
murakoze nawe.